Nayo ikibazo cy'amaradiyo abiri ijwi rya Amerika n'iradiyo y'Abongereza BBC ku bijyanye n'ikiringo cyarangiye ku bihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujejwe gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru urangurwa mu Burundi. Nestori Banga umukunzi arongoye urwo rwego abajije kuri icyo kibazo yemeje ko ikiringo cyarangiye ariko harakogwa umwihezo w'ingene ayo maradiyo yigenjeje haciye hatunganywa amasezerano mashasha hagati y'urwo rwego sense n'ibyo bimenyesha amakuru.
Nibyo icyo kiringo cy'igihano cyararangiye cyarangira itariki ndwi, ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira n'ayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe imwe yose ingene yigenjeje kubera zagumye zigakora amakuru ara Burundi biciye mu yindi mihora. Ubu rero turiko turategura amasezerano mashasha, dusanze zigejeje neza tuzoheza tubatumeye ko tuvugane ayo masezerano tuyashyireho ikumu, hanyuma bone gufata ingingo izo bibereye. Iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byari uno munsi, niko amategeko abitegekanya mu rwego sense.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa, ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi. Urongoye sense yishyuye ko ari byo kwitondera, kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho.
Twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, ubundi twaba dusanga kiye dusubira kugwa muri wa mutego. Kibaza yuko byaba byiza hakwihutagiza kufata umwanya ukwiye tukavugana n'abo biraba mu ntumbero yuko nihagera ko tubugururira twabugurura bacye babandanye bakora nta zindi nziti zijemwo, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha, hariho n'ayandi atemeye amakosha yose. Kandi turavye mu byo bagumye bakora, hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyeshamakuru w'umurundi akurikiranwe ubutungane. Murumva ivyo ko atari gupfa kugura ngo ikiringo caheze, tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyeshamakuru kumuhagarika canke bagira batyako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye.
Kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cabajijwe, Banka umukunzi yamenyesheje abamenyeshamakuru ko mu vyizwe n'abagize urwo rwego harimwo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho kwezi kw'icumi na rimwe kugeze. Uyarongoye sense yagabishije ikinyamakuru Iwacu ko hamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo akacagiriza gutanga amakuru ahengamye.
Mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe imwe yose yarimwo ikosa rijyanye no gutanga amakuru ahengamye. Twaratumye kaba giserukira kenshi, turabandikira n'amakete y'inkibuzi, ariko twabonye ko atacyahindutse, tukaboneraho rero akaryo ko gusaba abarongoye icyo kinyamakuru ko bakwikubita gashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje, amakuru yubaka, amakuru adahengamye, kuko bidahindutse mu minsi iri imbere hazohava hafatwa ingingo zifatiye ku mategeko, mugabe ingingo zohava ziremera icyo kinyamakuru.
Amaradiyo abiri ijwi rya Amerika hamwe n'iradiyo y'Abongereza BBC byahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka k'u Burundi kuwa ndwi ukwezi kwa gatanu 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu. Icyo nacyo kikaba cyarangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe, naho iyo mirongo n'ubu itarugurugwa. Urwego sense rukaba rwagereje ayo maradiyo gutanga amakuru atisunze amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru. Iradiyo ijwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Nzimana, ijwi rya Amerika.